zirahuba ubahwe
hari ha maradio abantu babatangiye kumva ko ajya mu radio yugawe bace batangura kubona bati kubwo munsi rero ko bugaya mu radio bya nyangwa abantu bumvirize ko nibyo twabakumva abantu bace batangura kuvuga bati rero ziranyazwe
bahunze intambara yiki imbonera kure ishaka kutwica
Girahuba ubahwe
ni kiganiro gihijambe impunzi z'abarundi yo bari mu mihinga itandukanye gucyo bagashikiriza akababakiye ku mutima
nitwo siga ingorane ngo tuze kwitera izindi tubanye neza
uko twahunze dufatanye mu nda none umusingi ko tugifatanye mu nda
Girahuba ubahwe ni ku minsi yose ya gatatu Sasu ni mimi ni giche, mshiki sasu ni nazibidi, zumuguru ula.
Ngiriwe mwese bakunzi ba radio Inzamba sangwe kaze mu kiganiro gira aho baba aho cyo kuri uyu wa gatatu igenekezo rya 17 intwara nte yo mwaka w'2021 iganiriro kiba yagira kujanye n'impunzi yaho zahungiye kuva mu mwaka w'2015 aho gwimo gwatera mu Burundi.
Girahuba ubahwe.
Uyu munsi rero tuza kubayagira kubijaniye n'iyugagwa gisoko yo mu ikambi ya Nyarugusu nimwe mu makambi yari mu gihugu cha Tanzania aho kuva ku igenekerezo rya 11 uku kwezi abajejwe iyo kambi bategetse ko isoko yahora iremera muri iyo kambi iremeshejwe n'impunzi z'abarundi zibaho i Nyarugusu be na bamwe mu banyakongo yo kugagwa bitafashwe neza na bamwe mu basanzwe bari koreramwo kuko babona ko bagiye gusubira inyuma abandi imiryango yabo ikicwa n'inzara muri kino kiganiro muraza kumva bamwe muri bo twashoboye kuganira dore kuri uyu mukenyezi yahora dandariza muri iyo soko
kandi mupfakati umugabo wanjye asikiye abana bane uwa mbere afite imyaka 11 nari ntunze agata yari yansigiye nari ndandaza tore n'itomati mu iryo soko rero kuva aho baryugariye sinishira nshira nayo mira abana bari mu pfungo mu maso kubera inzara aho gatahe niko ndiko ndakoresha ndabagaburira abana nukuri mudutabare ino soko abayobozi kandi ngo bagire icyo badufashije iryo soko risubire ryugurure kubera yuko tutaguye mu bana
Ikiganiro ni Girahuba ubaho uyu mugabo nawe ngo iyugagwa ry'iryo soko ntiyajyakiye neza ngo kuko byatuma abana we baronka ibyo kujya byisununuye birenze ku byo baronswa mbere agasaba bijejwe kureba uko bogyugurura
ngaruka ntizobura kitegeza kubuhaba kuko bafashe ingingo nyine yo kugara isoko nkuru navuga ko yarubaye isoko nkuru kuko yahuriramwo abarundi abakongomani aho naba Tanzania nyine bapa inyuma y'itambi bakinjiza bidandazwa byabo aza kudanira muri iyo soko nyine rumva abantu bagiye mu gahundwe bumvise ku wa gatatu batangaje yuko ku wa kane soko itaremo ingaruka nini cyane kuko abantu benshi ngaha anaho akanyungu katari kesi abantu benshi bari batunzwe cyane cyane no ku isoko kubera urabona kurima ntibikunda mu itambi bishobora kukinyi mu itambi bivuze kurima abo bantu rero kugira ngo barabe ingene bobaho barabe ingene boronka ukuntu ko gufungura kuko cyamwe hasi seri gitanga ifu yonyine n'ubushaza gusa mbere ku itambi gitangura biragoye ko ibyo bintu bishobora gutunga umuntu rero nk'ubu bazanye se kugira ngo iyo ngunganye barabe ko baronka tomati rengarenga indagara utoke niko tuza barahindura none rero isoko ry'ubugawe urumva abantu bashobora kujya muhira urumva n'abafunze urumva mukwifumbereza nyene inzara hariho abadashobora kugira imfungurwa itamu itanga nta mu itambi rero bamaze kubugara isoko urumva bitereho inzara nisho bakwitana umwanya wabo nta mahungu rero bigasabi bituma abantu bihebura cyane bagaca bihitamo kubatireka bafu tugende duhunguke nta kundi urumva bavuga ati ni gupfa no gupfa urumva n'ingaruka ni nyinshi cyane zitegereza kuba nyinshi cyane kuko haba nyinshi
Unawe n'umukongomani yari afise umukenyezi adandaza muri iryo soko avuga ko ingaruka ari nyinshi cyo kagahombo kagiye kuba kanini akemeza ko nawe ni iryo yugagwa gisoko riri mu mugambi wo gushaka gutahukana impunzi ku nguvu
iryo soko ryari dufitiye runini hano mu nkambi urabona ibi baduha mu ikambi nibishobora guhaza umuntu jyewe sinzi umuntu yari yaramaye agatahe mereza umugore wanjye aja maradandaza tukaronga nako kajumbu k'abana uyu munsi rero kubona iryo soko baryugara barashaka ko twitwa n'inzara cyane tugatahukanywa ku nguvu nk'uko leta ibishaka nibatureka abagore bacu ejo n'ejo bundi ntituzumve babaye indaya
Mwachari kumura kulikia nikigani rugira huwa huwa huwe kubgale uporu sharangabu chegira churo ngoye ishamu sebdeash vika nisanzuri halandira agateka kimhunzi mkarele kwa iyo ngingo ifise ingaruka nyinshi kumhunzi zabarundi badimu iyo kambi kandengo sijambere mhunzi zabarundi ziburabud
Uvisanzwe uvira avye mwari makambi mhunzi ya Tanzania hanweshi amasoko ya jia rugagwa yanda kabomo kwa rero iyo soko yo mu ikambi ya Nyarugusu ntibaye ya mbere nuno n'ubwa mbere hazo babomoye hazo basambuye ngaho nyine Nyarugusu biza gutuma ahubwo bagerageza kwiyumvira ku gasoko nako kugira ngo barabe koko ko gerageza kubafasha mu bijanye n'utwo bakora byose rero urumva ko bibaye uko bikozwe na leta n'igipolisi cya Tanzania rero subwa mbere babomoye amasoko subwa mbere babujije abantu rudandazwa subwa mbere bagerageje uburyo bwose bwo kuborabuza impunzi mu bijanye ni no kugira ico bimariye cyangwa kugira ngo utu dusoko tubagirira akamaro rero uravye inkurikizi ni nyinshi cyane kuko abantu basumira ngaho mu dusoko abandi badandaza utuntu duto duto nubwo nabyo wasanga bisa nk'ibitemewe ariko bakagerageza kudandaza bakoramo udufaranga tudusahiriza na cyane cyane ko ibijanye n'ifungurwa basanzwe bahabwa na pamu zidakwiye byabatuma bashobora kwiyungunganya kugira ngo baronke ikindi kibafasha zindi nkurikizi rero kandi nuko n'abantu basuma utuntu bataronka aho batugurira urumva usabwa ko baguma batunzwe nizo ndiye ziva muri pamu nazo nizikeya cyane bishobora gutuma rero ubuzima ahubwo bwononekara gusumba uko bwari bumeze
Leopold Sharangabo arongera akamenyesha ko ivyo atayindi ntumbero bifise atari gushaka guhebuza impunzi kuzitebe zite zomoke
nuko bakera hose ivyo bagiye barakora mu kugara amasoko yaba yugawe induta yaba yako yasambuwe imutenderi hose nta kindi babagamije kuko ico babwira impunzi bazibwira ko zitaha zitaje kudandariza muri Tanzania kuhageze gutaha ko atakindi na kimwe bashobora kubaza atari gusaba gutaha rero urumva nta kindi izo ngingo zigasakisa kizuguhotera impunzi zigamije atari gusaba gutaha ubwo rero leta ya Tanzania yomenya ko kugira ngo umuntu atahe niwe yagomba kwiyumvamwo ko hageze gutaha niwe yagomba kumva ko amahoro n'umutekano bikwiye mu Burundi si leta ya Tanzania yari gutegeka abantu ngo batahe ahubwo yo asaba ikabigisha uwumva ashaka gutaha akataha ariko numva nawe hataragera bakamureka kugira ngo yidegembye ntibabandanye bafatane n'izo ngingo z'agasakisaki ntibabandanye bafatane n'izo ngingo zitoteza impunzi atayindi ntumbero gusa ari kugira ngo zishobore gutaha kuko byarabonetse ahantu henshi ingingo zagiye zirafatwa byo kugara amasoko hari n'ibindi byagiye biraba byo kubanyuruza byo kubuza abantu gukora ikintu na kimwe harabaye byo gutemagura imirima kuyirandura gutemagura ibitoke n'ibindi bintu byinshi byagiye birakorwa kugira ngo impunzi z'abarundi zanduruke zitezo muke nivyo rero byo kugara amasoko no kuyabumagura nta bindi biri nyuma atari kugira ngo impunzi z'abarundi zifate ingingo yo gutaha.
Ninonga hadu sozeriye kino kiganiro gira huba wako cho kuri uyu wa gatatu aho twako tuvugana ku byerekeye iyugagwa gisoko ko ry'inyarugusu ni mu gihugu cha Tanzania aho bamwe nabandi bavuga ko iyo ngingo atakindi igamije atari gushaka gutahukana impunzi ku nguvu. Bera Gloria Kintore akaba na kibashikirije mfashije na Innocent Bwimana yari mu buhinga bw'ivyuma naho butaha.
Girahuba ubahwe.
Hari hama radio abantu babatanguye kumva kwa jama radio yugawe. Bace batangura kubona bati kuguno munsi rero. Ko bugaya ama radio kugira ngo abantu bumvirize ko dike twaba twumva. Abantu bace batangura kuvuga bati rero ziranyazwe.
Bahunze intambara. Yiki imbonera kure ishaka kutwica.
Girahuba ubahwe ni kiganiro gihijambe impunzi z'abarundi yo bari mu mihinga itandukanye gucyo bagashikiriza akababakiye ku mutima.
Nitwo sigi ngorane ngo tuje kwitera izindi tubanye neza
uko twahunze dufatanye mu nda none musi niko tugifatanye mu nda.
Girahuba ubahwe ni komisiyo yose ya gatatu ku busacu n'imwe n'igice gushikisa 12 z'umugoroba.